Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Ndabara mukije nchuti ndese namye bakunzi b'ikiganiro yaga mudukurikirana mukiye kuri FM no ku rubuga rwacu wezi tatu akaburungu ngeye akaburungu info kuri micro muri kumwe nanje Pascal Ndayishimiye tubabwire duti ni musangwe kazi turahera mu rusenda ahishira hamwe pamu nabo bikorana bungururije mu ndwiza itangwa y'ibifungu kwa rya ritegekanijwe ku mpunzi zo mu ikambi ya Rusenda no muri site ya Murongo. Abo bagira neza barasigura ko byavuye ku ngorane y'ibikoresho bimwe bimwe. Ibyo ni ibyo na Emmanuel Bimenyimana.
Isoko yo gusumiramo injya y'ukwezi kwa Munyonyo uyu mwaka y'impunzi z'abarundi ziba mu Rusenda yobaye kuri uyu wa kane yungururijwe ku munsi wa mbere itariki 19 Munyonyo uyu mwaka. Muri iryo soko usangamwo umuceri, ibiharage, ubufu bw'ibigori, ubufu bw'imyumbati, amakoto, amavuta y'ikigazi n'umunyu. Kubwo amasoko yacu yunguruzwa giyo soko ry'ugusumiramwo ryatewe nuko abadandaza bakiriko baritegura binjiza ibisumwa. Impunzi zimwe twavuganye zatumenyeshije ko zinezerewe ko ikarata y'injya yasubiye ku madorari 12. Menya ko abadandaza bagiye kuriha amafaranga y'ububiko n'ikarata y'injya yari imaze amezi atatu iri ku madorari 11 igiye kuja ku madorari 12.
Dusimbire Murongwe. Ishyirahamwe HCR rifadikanije n'umuhora Vodacom byaratanguje kuva mu ndwi heze itangwa rya za ngendanwa z'ubwoko bwa Smart Price ku mpunzi zishyika 200 ziheruka kuzanwa mu iyo site zivuye mu makambi y'ifata kibanza ya Kavimvira, Mongemonge na Sange. Izo ngendanwa bazozikoresha mu kwakira no mu kurungika amafaranga. Ni inkuru ya Alexandra Bizimana.
Ishirahamwe HCR rifadikanije n'umuhora wo gutuma tumanaka makuru Vodacom barangije kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 14 Munyonyo itangwa ry'amatelefone ku miryango 200 bavuye mu makambi y'ifata kibanza ariyo Sange, Kavimvira na Mongemonge kugira ngo bashirwe mu mugambi sebi wo kwakira amafaranga yo kubaka amazu no kwifashisha mu buzima busanzwe. Abo bose baronkejwe telefone, bateri yayo, sharijeri yayo hamwe na kate simu ya Vodacom. Izo telefone zizofasha kwakira amafaranga biciye muri Mpesa izugurugwa kuri buri wese. Tubibutse ko ayo mashirahamwe ari ubugira kabiri atanga amatelefone ku mpunzi zo muri Yoxite ya Murongwe. Murongwe, Alexandre Bizimana, ikiganiro yaga.
Kamanyora. Uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa wasubiriye kubonekana ku rubibe rwa Rubenga ruhuza Kongo na komine Rugombo y'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe abajabuka bakoresha ubwato buto buto, ibyo bibaye inyuma yaho basubije igiciro cya murekarengane cyangwa resepase ku mafaranga 1000 kivuye ku 3,400 yahora asabwa n'urwego DGM. Ni inkuru ya Wendo Joyce mijyu rya Pacifique Munezero.
Ivyo bikaba vyiyongereye inyuma y'inkingo yafashwe n'abacuruzi yo gusubira gukora urudandazwa ku mupaka w'igisagara ca Ruvunge gihana ni komine ya Rugombo mu Burundi. Abakora ugo rudandazwa muri ico kibanza kiri ku rubibe bakaba bagiye hamwe mu ntumbero yo kurunagura ngo kuko basanze ari kimwe mu bitsimbataza ikibano ciza mbere n'iterambere mu by'ubutunzi hagati y'izo mpande zibiri. Imigenderanire ikaba yifashe neza kuko abanyagihugu baho mu Ruvunge baja mu Rugombo kuzana ibidandazwa bigizwe n'ibiribwa, inzoga, imyumbati, imboga z'amasho, amananasi hamwe n'imboga z'ivyatsi n'ibindi. Abarundi nabo nyene bakaba binjira bashoye canke kugura ivya nkenerwa, ariko kuvaho bashiriyeho ugo rupapuro bikaba ibintu bitifashe neza ku barongozi ko hoba igabanywa y'ibiciro y'ugo rupapuro. Bakaba babigize gutyo inyuma y'ingingo ya DGM isaba umudandaza wese kuriha 3,400 y'amafaranga y'abakongomani kuri urwo rupapuro murekarengane, kimwe mu vyatumye haba iduzwa ry'ibiciro ku biribwa ku isoko. Mumenya ko kuva watanguriwe urwo rudandaza wa rushasha ibiciro bikaba byasubiye kumanuka.
Bakunzi b'ikiganiro yaga, aha niho turangirije ikiganiro mwateguriwe na Serge Bisima, ahagarikiwe na Jacques Kahora, jewe na Pascal Ndayishimiye, naho ubutaha.